This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Kirundi and Kinyarwanda.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza mwese nshuti namwe bavandimwe muduteze amatwi. Hani Washington DC kuri radio ijwi rya Amerika muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ni saa 11 n'igice I Bujumbura mu Burundi n'Ikigali mu Rwanda.
Ni hagati y'amezi 6 mu mwaka umwe cyangwa se ihazabu iri hagati y'ibihumbi 300 na miliyoni 3 cyangwa se kimwe gusa muri ibi bihano.
Uyu ni Maître Butare Geoffrey avuga ku ijurira rya David Kabuye. Iyi nkuru kimwe n'izindi zikomeye ku isi turazigarukaho mu kanya gato mu biganiro byacu nimucikwe rero. Abatwumva mbere yo kubagezaho ibyo biganiro duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru uyu munsi mwateguriwe kandi muragezwaho na Fidel Niyongabo. Fidel waramutse neza.
Waramutse Jenny, waramutse namwe inshuti muduteze amatwi amakuru twabateguriye muri iki gitondo. Intagondwa z'umugwi Islamic State zarasohoye video isa niyerekana Stephen Sotloff, umenyesha makuru agira kabiri mu Banyamerika, bagizwe imbohe n'umugwi Islamic State ariko yicwa bamuciye umutwe. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika, Jen Psaki, yatangaje ko abategetsi bariko barasuzuma ukuri kw'amasanamu y'iyicwa rya Stephen Sotloff. Avuga ko hamwe amasanamu ya video yoba araye kuri ngo ni ibintu biteye agahinda kandi bibabaje cyane. Muri iyo video umugwanyi yihishije mu maso avuga icyongereza cy'abongereza, yarashikirije ubutumwa perezida wa Amerika Barack Obama mu kuvuga ko iyicwa rya Stephen Sotloff ari ukwihora ku bitero by'indege za gisirikare za Amerika ku mugwi Islamic State mu gihugu cya Iraq. Uwo murwanyi yari yihishije mu maso yatangaje ko mu gihe misile za Amerika zizobandanya kwica abanyagihugu babo ngo imbugita zabo zizobandanya guca amazosi y'Abanyamerika. Yaragabishije kandi kwica umwongereza yagizwe imbohe David Cawthorn Haynes, umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'Ubwongereza. David Cameron akaba yavuze kwigandagurwa rya Stephen Sotloff ari ikintu kigayitse cyane. Mugwi Islamic State wariciye umenyeshamakuru w'umunyamerika James Foley umuciye umutwe mu kwezi guheze. Mugwi Islamic State ukaba warerekanye igandagurwa ryiwe ku kibanza cha internet. Perezida wa Amerika Barack Obama yaravuye Washington mu rugendo rwiwe rw'iminsi ine mu karere k'Iburaya rugenewe guhumuriza abategetsi b'ibihugu bicuditse byo mu ishyirahamwe ryo kwivuna abansi b'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantic OTAN ko Amerika ibashigikiye bikomeye mu gihe hari umwuka mubi mu karere bivuye ku ruhara rw'igihugu cy'u Burusiya mu gihugu cya Ukraine. Wandanya kwiyongera Perezida Obama aza kugirisha umunsi wose w'ibiganiro no munsi wa gatatu ku mugwa mukuru w'igihugu cya Estonia n'abaperezida b'ibihugu bya Estonia, Letonia na Lituania. Ibiganiro bizobera ku mugwa mukuru wa Estonia, Tallinn, ku birometero 200 umuntu avuye ku rubibe rw'igihugu cy'u Burusiya bije mu gihe impungenge zitera ziyongera ku ruhara rw'u Burusiya mu gihugu cya Ukraine. Nuko Burusiya bushobora kugeramira ibihugu byo mu karere ka Baltic, Perezida Obama yatangaje ko ibiganiro n'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Baltic ari uburyo bwo kwereka ivyo bihugu byahoze mu bumwe bw'abasoviyete ko Amerika ishyira mu ngiro ivyivuga ku bijanye n'amasezerano yiyemeje kubahiriza. Hari amakuru atandukanye ku by'uko nimba abagwanyi b'abayisilamu barafashe igisagara cya Bama kiri mu buraruko bushyira ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria inyuma y'urugamba rukomeye n'inteko za leta ababa muri icyo gisagara. N'umunyepolitiki wo muri ako karere ari Ndume batangaje ku wa kabiri ko abagwanyi ubutegetsi b'umugwi Boko Haram bafashe ibirindiro by'igisirikare cya leta mu gisagara cya Bama. Abategetsi bo mu bushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa Amerika bariko bagerageza kumenya nimba igitero c'indege itagira umudereva ya Amerika muri Somalia Charish Ahmed Abdi Godan ayoboye umugwi Al-Shabab.
urakoze Fide Niyongabo kuri aya makuru havugwa hirya no hino ku isi. Ubwo naho mu kanya rero hafi saa 12 utwibutsa ingingo z'ingenzi z'amakuru avugwa ku isi. Mu gihugu cya Kenya hari harangiye inama y'umunsi umwe ya Afurika yiyunze ku byerekeye umutekano no kurwanya iterabwoba. Vice Perezida wa mbere w'u Burundi Prosper Bazombanza yari muri iyo nama. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, Bwana Bazombanza yatangiye amubwira imyanzuro yafatiwe muri iyo nama.
Inama yagenze neza cyane gose, hanyuma kukaro cyane cyane kwari ukwigira hamwe icyo no kwita amastrategi yo kugira ngo ibihugu bya Afurika bishobore kubana birwanya iterabwoba, hanyuma bitoreza twumvikana ingene imisi yose twokoma duhana amakuru tukayahana mu gihe cyiza, kandi amakuru atari urukuru kuko ubwo rushobora guhumisha abantu. Tureza turavugana n'ingingo zitari nke mu kugwiza uburyo no kubandanya twigisha abanyagihugu na cyane cyane urwaruka, tubereka yuko iyo mbwica ubwo ata kindi ishikana ku bihugu atari ku nkombo y'icyo twovuga, yuko rero bokurikira inzira y'iterambere bakizukira ibikorwa by'iterambere gusumba guhungira iyo migwi bakunda kubakwegeramo.
Uburundi buri mu bihugu byatanze abasirikare bacungira umutekano mu gihugu cya Somalia, aho rero umurwi ukora itero ry'iterabwoba Al-Shabab ukaba wama uriko urahiga mbega, hari ingingo zafatiwe muri iyo nama zoba zimeze nk'izunganira ingingo zafashwe n'u Burundi kugira ngo zirabe ukuntu zo kumira canke zo kwigiza kure ibitero vy'iyo murwa?
Cyane cyane ni gushyira imbere ibyo twise amakuru hanze nyuma, kugira ngo igihe cyose abantu bamye bagabye, kugira ngo umwasi ntashobore kuduca mu ryahumye. Hanyuma kira noneho murazi yuko koko u Burundi bwireza kuba hari igihe bwari mu ngwano, ubu buri mu mahoro. Nicyo gituma rero udusigaye ahubwo turi icyo twakwita exportateur de paix hanze, butuja hanze kugarukana y'amahoro gufasha abandi badufashije, kugira ngo natwe nabo bashobore gushikira intambwe y'amahanga yo tuba twagize ko anabanda abwiye mbizasomare ko ariyo mbiza Centrafrica mbiza Haiti n'ahandi. Twebwe rero ni ukubandanya turaba ingene dukorana n'ibyo bihugu byose kugira ngo twame tugaze, kandi urumva mu buhinga bwa gisirikare sinjya kubabwira ngo babikore uku n'uku n'uku, mubwira cyo mwamenya n'uko abanyagihugu batekana kuko ibyo bikorwa ku munsi ku munsi, ibyo byacungiwe neza, ibyo byanishoboka bacungirwa neza, amatora dukorana n'ibya nyabune ku buryo amakuru agatuma dushobora kuraba yuko atacoshobora guhungabanya umutekano mu gihugu.
Vyerekeye akabazo kanyu wange kubabaza, hariho ibyo mwavuze vyerekeye urwaruka, ukuntu mworujijura rukamenya ko imirwi y'iterabwoba atari imirwi y'ukwinjiramwo. Hari amakuru muri iki gihe yavuga ko hariho imirwi myinshi y'abasore ikava mu bihugu bitandukanye, haba mu Burayi cyangwa muri Afurika, usanga ija muri iyo mirwi. Mbega hari ingingo zimeze gutyo Urundi bwa bwari maze gufata nabwo kugira ngo urwaruka rw'u Burundi rugume rutekanye ntiruje muri iyo mirwi y'iterabwoba?
Burya nk'uko nababwiye, urwaruka cyane cyane gukunda guhamukira ababa kwega igihe bataba bafise akademi ikwiye. Nubwo yuko igihe rero abajejwe intwaro, abajejwe amashuri bamba bari hagufi y'urwaruka bagaheza bakajya kugira akademi ikwiye, iyo niyo nzira ya mbere. Ni ukuvuga yuko duteza kubanza kugwiza amashuri nk'uko igihugu cy'amayo kirabikora, hanyuma na cyane cyane amashuri y'imyuga, kugira ngo umuntu ntaheze kuba umushomeri, mugabo ashobore kuheza amashuri ashobora kwironkera w'inyana akazi, kuko mbazi ko leta idashobora kukironka guha akazi abaheje amashuri bose. Hanyuma umuntu akabamiza hagufi akabereka icatsi n'uwo, kugira ngo n'ejo bundi umuntu akakwegera mu ngwano, akwegera muri bene iyo migwi ija kugwana, yuko ariko batamukaga. Cyane cyane ndafatiye ku byabaye mu myaka yahera, murazi imigwi yigeze kwikirwana, bashoboye kujya kurwana bakiri bato, umunsi warabitse bavuyemo njyane bake bashe kubandanya ubuzima neza.
Prosper Bazombanza, vice president wa mbere w'Urundi, murakoze cyane gose ku kane maduhaye.
Murakoze cyane gose.
Urakoze Frederic Mpundikije kuri iyi nkuru. Mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwaraye rufashe icyemezo cyo gufunga by'agateganyo Kapiteni David Kabuye iminsi 30 kugira ngo ubushinjacyaha bukomeze gukora iperereza. Thomas Kamirindi yavuganye na mugenzi wacu Asumuta Kaboyi wari mu rukiko aratangira asobanura ingingo urukiko rwashingiyeho rufata icyo cyemezo.
Umucamanza ashingiye ku mpamvu navuga ko zigera kuri eshatu. Avuze ko David Kabuye atakiri umusirikare ubu ngubu ndetse yivugiye ko ngo ari umucuruzi, akavuga rero ati umucuruzi ni umuntu wo rusohoka buri munsi, ntabwo urukiko rwakwizera yuko ruzakomeza kukubona igihe rwagushakira bisa n'isa ushobora kujya kurangura hirya no hino. Umucamanza anavuga yuko Kabuye yari yatanze abishingizi be barimo umufasha we wahoze nawe ari umusirikare ndetse n'abavandimwe be babiri. Umucamanza aravuga ati kuba watanze abo bishingizi ntabwo tubona ko bafite uburenganzira bwo kuba bakubuza kuba wajya mu ngendo wifuza izo ari zo zose. Hanyuma ikindi cya gatatu aravuga ati Kabuye yari yavuze ngo yari yemerewe gutuma imbunda nk'umuntu w'inkeragutabara. Aravuga ati ntabwo inkeragutabara zose zeme abantu bose bavuye mu gisirikare ntabwo bemerewe gutunga imbunda. Atanga urugero ati n'ikimenyimenyi umugore wawe Rose Kabuye yari yotona koloneli kandi avuye mu gisirikare yasubije imbunda, ndetse n'uwari umwunganiye nawe yahoze ari umusirikare ari majoro ati kandi nawe yasubije imbunda. Urebye n'izo ngero eshatu batanze bavuga ko mbese agomba kuguma afunze by'agateganyo iminsi 30.
Bamaze kumukatira iminsi 30 y'igifungo cy'agateganyo mu gihe ubushinjacyaha bugishakisha ibimenyetso bugikora nk'eti yabyakiriye ate Kabuye yabyakiriye ate.
Byamutunguye cyane kuko yavuze n'ikintu avuga wabonaga yiteguye kuvuga ariko ukabona ko ijwi ridasohoka. Umucamanza akomeza amubwira ati ufite iminsi 5 yo kujurira bimusubiriramo, undi ukabona arashaka kuvuga ariko nanone ntavuge kuko yari ari imbere wenyine umwavoka we yari yaje yicaye inyuma. Ntabwo yari akimwunganira bundi mu gusomerwa, ntabwo yirwaza yari yicaye gusa mu baturage. Noneho umucamanza akomeza kumubwira ati urashaka se kujurira, undi nawe agera aramubwira ati se ndabikora nte. Bigeze aravuga ati niyo wabuze gusuta ndajuriye ati gresi yahita byandika. Hanyuma Kabuye ahita avuga ati ndajuriye mu ijambo rimwe gusa ati ndajuriye.
Musohotse mu rukiko hari icyo wabajije avoka wa David Kabuye umwunganira?
Twasohotse mu rukiko navuganye na avoka wa David Kabuye witwa Butare Jose, nawe yamutunguye ahita avuga ko nawe agiye kujurira nawe nyine abitubwiye muri aya magambo.
Birumvikana ntabwo mwishimiye kuko n'icyaha kiri bita mu cyongereza bail of offense mu kinyarwanda n'icyaha cyakabaye kigomba kubonerwa igifungo ntuzafungura by'agateganyo, kuko itegeko rivuga ko icyaha cyose kiri hasi y'imyaka ibiri kigomba kubona ifungurwa by'agateganyo, iki gihe kikaba kiri hasi y'umwaka umwe. Kuba rero bigenze kuriya ntabwo bidushimishije, tukaba tugiye kukijurira nk'uko itegeko riteganya iminsi 5.
Ubundi iki cyaha kurikiranyweho aramutse kimuhamye ahanishwa igifungo kingana gute mu mategeko?
Ni hagati y'amezi 6 n'umwaka umwe cyangwa se ihazabu iri hagati y'ibihumbi 300 na miliyoni 6 cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano. Kuba rero umucamanza atamuhaye ifunguro by'agateganyo biradutunguye kandi tujya kubijurira. Nibaza ko tuzabona ubutabera ku rwego rw'ubujurire. Ikidutunguye ni ukuvuga ko ashobora gucika ubutabera kandi anagaragaza ko kugira ngo asohoke mu gihugu agomba kubona uburenganzira. Urumva ko harimo kontradiksiyo bivuguruza, cyane cyane yuko n'icyakurikiranwaho ibimenyetso byose byarafashwe, n'ipesitori irahari ntaho izajya. Kuba rero iminsi 30 umucamanza yemeje twumva bidutunguye, nimo tuzajurira kandi tuyizeye ko tuzabona ubutabera.
Niko se Asumuta Kaboyi, twakwibutsa abumva ijwi ry'Amerika ibyo ubushinjacyaha bukurikiranyeho kapiteni wavuye ku rugerero David Kabuye.
Ubushinjacyaha bukurikiranye David Kabuye icyaha kimwe cyo gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko, imbunda y'ubwoko bwa pistoli nabo yavuze ko ayitunze nyuma y'imyaka 15 kandi akaba yarayisuye mu gihugu cya Congo ubwo Rwanda yajyaga kurwanayo ubwo nicyo cyacyo nyine bamukurikiranyeho.
Nyuma ubwo ngubwo bamaze kumukatira byagenze gute? Yagiye muri gereza mbese byagenze gute?
Ubwo rero bashyize umutekano bari bamutegereje ndetse n'imodoka yagombaga kumujyana ubu rero yarashyizwe kuri parike ya Rusororo ariko ubu yajyanywe muri gereza.
Gereza nkuru ya Kigali?
Gereza nkuru ya Kigali niyo yajyanywe.
Asumuta Kaboyi, urakoze.
Urakoze cyane Thomas.
Asumuta Kaboyi nawe Thomas Kamirindi, ndabashimiye cyane kuri iyi nkuru. Mu Burundi, Leonce Ngendakumana uyoboye urugaga HDCE Kibiri yagejejwe imbere y'ubutabera bw'u Burundi ejo kuwa kabiri. Uwahagarariye leta yamusabiye igihano cyo gufungwa imyaka 5 hamwe n'ihazabu y'ibihumbi 100 by'amarundi. Leonce Ngendakumana uyoboye ishyaka umugambwe Sahwanya Frodebu utavuga rumwe n'ubutegetsi aregwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD na Radio Rema FM ko yababeshyeye mu Rwanda koherereje umunyamabanga mukuru wa Uniban Kimun mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. Inkuru twayiteguriwe na Tabita Mukamusoni.
Hari abantu isinzi baje kumushigikira. Izo manza zose uko ari zibiri zamaze isaha imwe n'iminota 30. Ababuranira Radio Rema FM n'umugambwe CNDD-FDD bagirije Leonce Ngendakumana atwara urunani ADC Kibiri ko yabaremetse intebe ishushe mu rwandiko yarungikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakunguni Ban Ki-moon mu kwezi kwa Ruhuhuma uyu mwaka turimwo. Leonce Ngendakumana akagirizwa ibyaha bitatu: kuremeka ibara umugambwe CNDD-FDD hamwe ni Radio Rema FM, gucyo no kudendereza umugambwe CNDD-FDD ni Radio Rema FM hamwe n'urwango gotuma abantu bacanamwo aversion raciale muri Faransa. Muri ubwo rwandiko urunani ADC Kibiri rwarungikiye Ban Ki-moon rwari rwamusavye ko yokurikiranira hafi ibiba mu Burundi hakiri kare kuko hari ibimenyetso vyerekana ko hashobora kubiho nyabwoko mu Burundi nk'ibyabaye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda mu mwaka w'1994. Muri ibyo bimenyetso ADC Kibiri yerekana ibikuru bikuru vyari bibiri. Ica mbere ugoruna ni gwavuga nuko umugambwe CNDD-FDD wahaye ibigwanisha gwaruka gwimbonera kure rurike muri uwo mugambwe ADC Kibiri ikaba yagereranya ugo gwaruka n'intera hamwe zo kunwaro ya president Habyarimana. Ica kabiri ADC Kibiri yerekanye nuko Radio Rema FM ikora nka Radio Milikorine mu biganiro ijikiriza kuba yararungikiye abategetsi batari bake iryo kete abamwitwariye bavuga ko gyuzuye ibinyoma, nico gituma yagirizwa kubadendereza no kuba choza denonciation calomnieuse muri rurimi rw'Igifaransa. Ku ruhande rw'abagirizwa icaha muri zo manza zose uko ari zibiri basiguye ko ivyo vyaha bibiri, ukwambika ibara imputation dommageable mu Gifaransa no gucyoza denonciation calomnieuse mu Gifaransa nyene bidakwiye kuvugwa baravye ingene basigura uko ivyo vyaha vyakozwe. Kugabo gukwambika ibara kuvugwa gusa iyo wakorewe icaha ari umuntu CNDD-FDD na Radio Rema FM nabo akaba atari abantu. Nayo gucyoza ngo bikoreshwa iyo ari uhagarariye parake officier du ministère public mu Gifaransa canke inyamiramabi officier de la police judiciaire mu Gifaransa. Leonce Ngendakumana yitwariwe yaciye asaba ko bokwitwarira urunani ya ADC Kibiri kuko ngo arigo yari yaserukiye mu gusinya ugo rwandiko ariko yaba CNDD-FDD Rema FM co kimwe n'uwarahagarariye leta bose basiguye ko bitwariye Leonce Ngendakumana ubwiwe kuko ADC Kibiri itazwi n'amategeko. Uburanira Radio Rema FM yaciye asaba indishi y'akababaro y'imiliyoni 100 y'amafaranga y'amarundi. Uburanira umugambwe CNDD-FDD nawe asaba imiliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi nyene. Uwaserukiye leta muri ugo rubanza nawe yaciye asabira uwarongoye umugambwe Sahwanya Frodebu gufungwa imyaka 5 n'iadabo y'amafaranga ibihumbi 100 vy'amahera y'amarundi. Izo manza zose uko ari zibiri zaciye zishigwa mu mwiherero ingingo ya senare ikazomenyekana imbere yuko uku kwezi kw'icenda kurangira. Mukamenya ko umugwi ujeje gutunganya amatora seni uheruka gutangaza ko umuntu wese afise urubanza mu butungane canke afise ivyo yagira adashobora kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije yo mu 2015. Senare nayo inyuzwa nayo ya Bujumbura iheruka gutangaza ko Rwasa Agaton na Frederico bamvuga inyumvira badashobora kwitoza mu matora yimirije yo mu 2015. Abo nabo bose bari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi no muri ADC Ikibiri. Ibujumbura, Tabita Mukamusoni, ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Tabitha Mukamusoni kuri iyi nkuru. Abagifungura ama radio yanyu iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora gukurikira ibiganiro byacu byose ku rubuga rwa internet kuri adres ikurikira www.voanews.com/centralafrica. Mwatugezaho kandi ubutumwa bwanyu bwose mwandikira radio yacu @gmail.com no kuri Facebook mukoresheje ijambo radio yacu VOA. Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Amerikana ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo. Ikiganiro ngategura uyu munsi na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse. Ninde muganga wa mbere na mbere ku isi mu mateka wadoze umutima w'umuntu wari wakomeretse, ibyo bita operation à cœur ouvert mu Gifaransa. Ni umuganga w'umwirabura wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Daniel Haley Williams. Nibyo tugiye kurebera hamwe mu magambo make cyane. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu kwezi kwa karindwi 1893, Dr. Daniel Haley Williams yari ku kazi mu bitaro byo mu mujyi wa Chicago byitwa Provident. Noneho bazana byihutirwa cyane umusore w'umwirabura witwa James Cornish, bari bateye icyuma mu mutima wakomeretse cyane. Cornish yavaga amaraso menshi ari hafi kuva mu mwuka. Muganga Williams yahise amwitaho afashijwe n'abandi baganga bazi kubaga batanu. Yamufunguye igituza agera ku mutima arawudoda aho wari wakomeretse. James Cornish yamaze ukwezi n'igice mu bitaro, arakira neza, aritahira, aragenda yiberaho imyaka irashira indi irataha. Usibye inkovu nini yonyine gusa yagaragaraga mu gituza cye, nta kindi kintu na gitoya cyerekanaga ko yari yarabazwe umutima no mu gituza mbese. N'ubwa mbere mu mateka rero y'isi bene icyo gikorwa cyitwa mu Gifaransa operation à cœur ouvert cyari kibayeho. Usibye ko cyari icya mbere, cyinjiye nanone mu mateka kubera ko muganga Daniel Williams yari umwirabura. Dr. Daniel Williams yavutse ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa mbere mu 1856. Niwe mwirabura wa mbere wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari warize ibyo kuvura umutima ubazwe. Ibyo yari yarabyigiye muri kaminuza yitwa Chicago Medical College, ahakura impamyabushobozi ihanitse doctorat mu 1883. Icyo gihe abaganga babirabura ntibari bafite uburenganzira bwo kuvura mu bitaro ibyo ari byo byose byo mu mujyi wa Chicago kubera ivanguramoko. Byatumye Dr. Williams yishingira ibitaro bye bwite mu 1891 abyita Provident Hospital. N'ubu biracyakora kandi byabaye binini cyane. Nibyo bitaro bya mbere byari bishinzwe n'umwirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byabaye n'ibitaro bya mbere mu mateka byatangiye kuvura buri muntu wese bitavanguye amoko. Nyuma yashinze n'amashuri y'abaganga n'abaforomo babirabura arenga atanu. Naho mu 1895, Dr. Williams yashinze ishyirahamwe rya mbere ry'abaganga babirabura mu rwego rw'igihugu cyose cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugera ubwo muganga Williams yavuye James Cornish yamuvuriye kandi mu bitaro bye Provident, abahanga bose bavugaga ko kubaga umutima bidashoboka na gato. Nyamara Dr. Williams yarabikoze kandi yanabikoze adafite ibikoresho nk'ibyubu. Nawe se ko nta rayon X ibyo bita guca mu cyuma zabagaho ngo zimufashe kureba neza uko igikomere cy'umutima wa James Cornish kimeze? Nawe se ko nta antibiotike yari afite, nta n'ubushobozi buhagije bwo gusinziriza umurwayi ugomba kubagwa bwariho ibyo bita anesthesia, nta maraso yo kongerera umurwayi Dr. Williams yari afite? Ariko yafashe icyo cyemezo gikomeye cyo kubaga James Cornish kandi arabishobora, bityo ku buryo bw'agatangaza aba afunguye amarembo mu buvuzi bw'umutima ku buryo budasubira inyuma. Dr. Daniel Williams yitabye Imana ku itariki ya kane y'ukwezi kwa munani mu 1934 yari afite imyaka 75 y'amavuko. Nta mwana yari afite, noneho umutungo we awuraga ibigo yari yarashinze byafashaga abirabura kwiga. Chuti zacu ikiganiro Amerika na cyo umunsi nahagihumurije ndabashimiye cyane rwose ko mwagiteza amatwi mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi kuri ikiganiro. Chuti turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu byice cya mbere reka ariko mbere yo gusezeranaho Fidel Niyongabo hatwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa ku isi. Fidel umwanya ni wawe.
Urakoze Eugenie shuti mwakurikiranye amakuru twabashikirije twabwiye ko intagondwa z'umugwi Islamic State zasohoye video isa niyerekana Steven Sotloff umenyesha makuru agira kabiri mu Banyamerika bagizwe imbohe n'umugwi Islamic State ariko yicwa bamuciye umutwe muvugize w'ubushikiranganje bujejwe ibingenderanire bwa Amerika Jen Psaki yatangaje ko bategetse bariko barasuzuma ukuri ko masanamu yicwa rya Steven Sotloff avuga ko hamwe ayo masanamu ya video yobara y'ukuri ngo ni ibintu biteye agahinda kandi bibabaje cyane. Twongeye tubamenyesha ko Perezida wa Amerika Barack Obama yavuye i Washington mu rugendo rwiwe rw'iminsi ine mu karere k'Iburaya rugenewe guhumuriza abategetsi b'ibihugu bicuditse byo mwishyira hamwe ry'ukwivuna abansi by'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN ko Amerika ibashigikiye bikomeye mu gihe hari umwuka mubi mu karere bivuye ku ruhara rw'igihugu cy'Uburusiya mu gihugu cya Ukraine umwuka ukabubandanya kwiyongera. Ku yindi nkuru twababwiye ko hari amakuru atandukanye kuvyuko nimba abagwanye b'abayislam barafashe igisagara ca Bama kiri mu buraruko bushiruseruko bw'igihugu ca Nigeria inyuma y'urugamba rukomeye n'inteko za leta. Ababa muri cyo gisagara n'umunyapolitike wo muri ako karere ari Ndume batangajeje kuwa kabiri ko abagwanye ubutegetsi b'umugwi Boko Haram bafashe ibirindiro by'igisirikare ca leta mu gisagara ca Bama. Twongeye tubabwira ko abategetsi bo mu bushikiranganji bujere kwivuna abansi bwa Amerika bariko bagerageza kumenya nimba igitero c'indege gitagira umudereva ya Amerika muri Somalia carishe Ahmed Abdi Godan ayoboye umugwi Al-Shabab. Abategetsi bo mu bushikiranganji bujere kwivuna abansi bwa Amerika batangaje ko icyo gitero cabaye ku munsi wa mbere carondera abategetsi bo mu mugwi Al-Shabab cyane cyane umuyobozi mukuru w'uwo murwi Ahmed Abdi au Mohamed azwi kandi ku izina rya Ahmed Godan. Inteko zijejwe gucungera umutekano zine zishyira mu zamakungu nizarishwe izindi 16 zirakomereka mu gihugu cya Mali.
Kuti mwese twari kumwe abadukurikira ku mirongo migufi ibiganiro byacu naha bihagarariye kuba twumvira kuri FM mwe ndabararitse mukanya guhera saa 12 kuba dukurikira kuri FM mu Rwanda muze gukurikira ikiganiro muri sanga ku ijwi rya Amerika. Icyo kiganiro ni mukanya gato cyane. Nshimiye rero abadufashije ku buhanga bw'ibyuma na Aida Muren washyize hamwe ibiganiro amakuru mwagejweho na Fidel Niyongabo kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Makankusi. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese ko mwateze amatwi bifuje kandi amahoro y'Imana n'umunsi mwiza mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.